Murakarama.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Abadukurikira kuri interinete mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Icyiciro cya kabiri cy'Abarundi barenga 500 bari barahungiye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda basubiye mu gihugu cyabo.
Leta y'u Burundi turanezerewe, Abarundi bose turanezerewe kubona dusubiye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu haraciye benshi imyaka 5 bari mu buhungiro.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi ubwo yakiraga impunzi zatahutse. Mu Burundi kandi muri zone Buyenzi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hatewe grenade ebyiri mu rukera rwo kuri uyu wa kane yahitanye umuntu umwe. Mu Rwanda wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN Major Calixte Nsabimana Sankara arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye ya Paul Rusesabagina yise ko yahoze ari sebuja. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu turahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare ba ONU babungabunga umutekano muri Congo basubukuye igikorwa cyo gucunga umutekano w'umunyekongo wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Denis Mukwege. Frederic Nkundikije abafitiye iyi nkuru.
Icyo gikorwa cyo gucunga umutekano wa Mukwege yagabishijwe kwa ashobora kwicwa nyuma yaho Atelier Kamu gasaba gutohoza ibyaha by'icyozwa by'agatakazi na muntu byakorewe mu buseruko bwa Congo casubiye gutangura ejo ku munsi wa gatatu. Mukwege yamenyekanye mu makungu nyuma yaho aronkye agashimwe k'amahoro Prix Nobel de la Paix kubera uruhara yagize mu kuvura abakobwa hamwe n'abakenyezi bakorewe amabi n'abagabo babafashe ku nguvu mu gihe cy'ingwano yamaze imyaka irenga 10 mu buseruko bwa Congo. Amajambo yashikirijwe na Mukwege mu minsi iheze yerekeye izo byaha yatumye igihugu kibanye cy'u Rwanda kimushavurira gushikaho uwahoze ari umushikiranganji u Rwanda ajejwe kwibona abansi. Yavuze ko Mukwege ariko akwiragiza ibihuha. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuze ko umutekano wiwe ntugeramiwe nyuma yaho aronkeye ubutumwa ucishijwe ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe no kuri telefone mu mugabisha hamwe n'umuryango wiwe ko bashobora kwicwa.
Igipolisi n'abari mu myigaragambyo muri Mali basakiranye mu gihe gihugu cyatangiye icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro kuri guverinoma y'inzibacyuho nyuma ya kudeta. Inkuru mugezweho na Fidenio Ngabo.
Umunsi wa mbere w'imibonano kuri kazoza ka politike y'igihugu cya Mali yatanguye uno munsi kuwa kane. Muri icyo gihe igipolisi cyashwiragije abashigikiye imigambwe igize urunani M5RFP ikimenyetso ku kutumvikana gutera kwiyongera kuzoyobora leta mfata kibanza y'inyuma ya kudeta. Abantu bagera ku ijana bashigikiye urunani M5RFP rwagirishije imyerekano ikomeye yamaze amezi n'amezi yo kwiyamiriza Perezida Ibrahim Boubacar Keita yakuwe ku butegetsi batanye mu mitwe n'igipolisi ku rwinjiriro rw'inyubakwa yariko iberamo imibonano mu byatebesheje itangura ryayo. Abategetsi b'abasirikare bakuye ku butegetsi Perezida Keita ku itariki 18 z'ukwezi k'8 bashaka ko leta mfata kibanza iyoborwa n'abasirikare mu gihe urunani M5RFP n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere bo basabye ko leta y'igisivile ariyo yogira ubwo ruhara. Bakari Keita umunywanyi akomeye w'umugambwe M5RFP avuga ko abasirikare bariko bagerageza kubatwara revolution yabo. Avuga ko bagaragaje kuva mu ntango ko bashaka ko umusivile ari wayobora ikiringo fata kibanza.
Imiriro itarigeze iboneka irimo kuyogoza leta ya Oregon ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidenio Ngabo.
Buramatari wa leta ya Oregon Kate Brown avuga ko iyo miriro ifise ingaruka zikomeye cyane. Abantu babiri baramaze guhitanwa n'iyo miriro mu gihe imbeya zayo zahitanye amazu ibihumbi n'ibihumbi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku muhingamo ku munsi wa gatatu, buramatari Kate Brown yavuze ko hektari zirenga 121 ziriko zirasha muri leta yiwe ukuvuga kilometero kwadrato zirenga igihumbi n'amajana abiri na mirongo icyenda na zine. Avuga ko ibisagara bitanu byasambuwe n'iyo miriro yiteze ayandi makuru mabi mu minsi iri imbere. Miriro muri leta ya Oregon yadutse ku munsi wa mbere yatewe n'imiyaga myinshi yo mu gihe cici ifise umuvuduko w'ibirometero ijana na mirongo ibiri ku isaha. Imiyaga ikomeye cyane yarabandanije ku munsi wa gatatu mu gice kinini cya leta ya Oregon no muri leta rihanura urubibe ya Washington. Imiriro yariko yaka mu bicindwi byo muri leta ya Oregon no mu bice byegereye igisagara kinini cyane muri iyo leta cya Portland. Abantu bahaba bategetswe kwitegurira gushobora kuhavana. Buramatari Kate Brown yategekanije uburyo bwa leta yiwe kugira bukoreshwe mu bice byose bukenewe.
Tunyarukiye muri Afurika y'Epfo, avoka wa Nelson Mandela yitabye Imana. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Umunyafurika y'Epfo w'umuzungu George Bizos yitabye Imana. Yabaye inshuti magara na voka wa Nelson Mandela igihe kirekire, by'umwihariko mu rubanza rwiswe urwa Rivonia Mandela na bagenzi be bakatiwemo gufungwa burundu. Yaburaniye n'indi miryango y'abirabura benshi bo muri ANC barimo Steve Biko na Chris Hani. George Bizos yimukiye muri Afurika y'Epfo we n'ababyeyi be mu 1940. Yari afite imyaka 13 y'amavuko. Bari bahunze igihugu cyabo cy'Ubugereki bwari bumaze kwigarurirwa n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Yamenyaniye na Mandela muri kaminuza, bombi bahuriye mu ishami ry'amategeko. Usibye kuba yaravoka, George Bizos yabaye n'impirimbanyi ikomeye y'uburenganzira bwa muntu mu bantu barwanyaga politiki y'abazungu y'ivanguramoko yitwaga apartheid muri Afurika y'Epfo. Iyi ngoma ya apartheid imaze guhirima mu 1994, George Bizos yabaye umwe mu banditse itegeko nshinga rishya rya Afurika y'Epfo nshya n'amategeko yashyizeho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. George Bizos atabarutse afite imyaka 92 y'amavuko.
Barakoze bagenzi bacu batugejeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Perezida w'inama y'abadepite azasesengura uruhare rwa leta y'Ububiligi mu gihe cya gikoronize mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yatangarije Ijwi ry'Amerika ko Umubiligikazi ukomoka mu Rwanda Lore Uwase akomeje imirimo ye mu kanama k'impuguke. Inkuru irambuye na Venuste Nshimiyimana.
Ububiligi bwashyizeho akanama kazasuzuma uruhare rw'ubukoloni mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa Covutere de Vrint yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, yavuze ko bazasesengura uruhare rw'inzego zinyuranye z'ubutegetsi, urwa Kiliziya n'ubwami. Akanama k'impuguke kazabunganira katangiye imirimo yako ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8. Mu bakagize harimo Umubiligikazi ukomoka mu Rwanda Lore Uwase. Akimara gushyirwa muri ako kanama, leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye, kimwe n'amashyirahamwe y'abanyarwanda mu Bubiligi nka Ibuka na Memoire et Justice ASBL. Ivuga ko Lore Uwase ahakana jenoside yakorewe abatutsi. Twabajije perezida w'inama y'abadepite Vutere de Vrint icyabitekerezaho, adusubiza ko atifuza kujya mu mpaka ariko akigikira icyemezo cyafashwe cyo gushyira Lore Uwase muri iryo tsinda ry'impuguke.
Permettez-moi de juste dire que Madame Laure Uwase est un expert, hein, comme il y en a d'autres dans notre commission.
Nimunyemerere mbabwire ko Laure Uwase ari impuguke nkuko hari abandi mu kanama kacu. Twasanze ari ngombwa rwose ko mu itsinda ry'impuguke bamo bahagarariye diaspora. Kandi Laure Uwase ni umwe muri abo banyarwanda ba mu Bubiligi.
Donc le but c'est vraiment d'impliquer aussi autres organisations de la diaspora.
Turifuza ko n'andi mashyirahamwe y'abanyarwanda baba hanze bagira uruhare mu mirimo y'akanama kacu kimwe n'abandi bari mu Rwanda. Twasabye itsinda ry'impuguke gutega amatwi n'andi mashyirahamwe y'abanyarwanda kimwe n'ibindi bice byigisha amateka muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi.
Rwandaise autant que les départements d'histoire au Congo, Rwanda et Burundi.
Vutero de Vrint yakomeje asaba abagize itsinda ry'impuguke kutarangara no gukora akazi bashinzwe mu bwuzuzanye, yongeyeho ko icyegeranyo cya mbere kitazaba ari igitabo cy'amateka, uko ahubwo kizaba ari nk'igishushanyo mbonera kibizwe ku mateka y'ubukoloni n'igishobora gukorwa kugira ngo habeho ubwiyunge. Bivuze ko izo mpuguke zishobora kuzakomeza gukora imirimo icukumbuye. Akanama k'abadepite nikarangiza imirimo kazafata imyanzuro kemeze n'ingamba gahereye ku ruhare rwaba rwiza cyangwa se rubi Ububiligi bwaba bwaragize mu gihe cya gikolonize.
Ni twebwe tugomba kuzatanga ibisubizo ku bibazo bya politiki bigaragara tuzaba twabonye. Twibaze niba Ububiligi bukwiye kwemeza imvugo nshya, niba bugomba gusaba imbabazi, gutanga ingurane, gusubiza ibyatwawe, ibiranga ubukoloni ku mbuga rusange. Ni twebwe tugomba gutanga ibisubizo n'imyanzuro byo mu rwego rwa politiki.
Vutero de Vrint yongeyeho ko akanama k'impuguke karimo gategura icyegeranyo cya mbere kizafasha abadepite muri uwo murimo, avuga ko ukomeye kandi wihariye kubera ko Ububiligi aricyo gihugu cya mbere cyatangiye gusuzuma uruhare cyagize mu gihe cya gikolonize. Icyegeranyo cya mbere cy'akanama k'impuguke kikaba gitegerejwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Umuntu umwe ni wapfuye, babiri barakomereka mu gitero cya grenade ebyiri cyabereye muri zone ya Buyenzi mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu rukerera rwo kuri wa kane. Abantu batatu bafashwe mu bijyanye n'amaperereza. Eroje Birika neza afite inkuru irambuye.
Izo grenade zatewe igihe cy'isaha 9 zibura iminota 15 mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira wa kane, nkuko abaho muri karitsiye na zone Buyenzi bazemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 ku ibarabara rya kabiri aho zaturikiye asaba inzego z'umutekano kongereza ucungera. Abanyagihugu nabahamagarira gusubiza irwanisho batunze batabifitiye uburenganzira.
Kinyene twosaba kuko twese turi hamwe n'inguvu abarundi tugakorana twese byo bikava mu banyagihugu kuko ibyo birafisa babigenewe. Ibyo bigwanisho nyene umva biri mu banyagihugu nibyo twese twokorana tugira ngo turabe nyene byova mu banyagihugu bodisaba mu bisanzwe yuko bo bafi na twebwe nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaanyu kugira ngo tubandanye ducungwa kuko korana ko tuba ku mazi naho umuntu yokwicaye gutera no mu mazi akigiye.
Umubanyi w'uwishwe nawe amenyesha ko abantu batinye gutabara kubeza grenade zaturutse ziyungikanije.
Umva twese twari tujyanye kurabyuka ko grenade ya mbere n'iyakabiri byagiye bikurikirana bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo abanyi bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu. Rero aciye afira nyene umubanyi wacu bari muri mwoge uhuye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Leonard Banuma mukuru wa Serire Kigaramango yabereye mu ico gitero yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye amenyesha makuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyene aho nsanzwe mba nzanumva telefone iravuze ba telefone bati dutabarize twebwe ntidushobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya Portuguese Civile ishobora kudufasha kujyana abajya kwa muganga. Naciye ngerageza ku telefone ya gipolisi nageze gushika ngaha imodoka y'iyamatsi washaka n'abapolisi bacyora bajyana kwa muganga hari hakomeretse bane n'uwo yaciye yapfa.
Abantu masaba ko bajeje umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyuro myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Kubera muri ibi bihe biko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano, nuko bahura bakatwongereza abajeje umutekano muri aka karere. Kwa karere karimo abantu benshi cyane kandi karahita, kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi ko zizi kibize shobora kujabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa. Hari n'amayiragoye gucamwo bivanye n'uko atamabarabara hari. Inkozi z'ikibi duteye birayorohera cyane kwiruka. Mwatwogereza inzego z'umutekano zikamaze tugendera keshi cyane musumba nta numwe yashoboye gufatwa kandi ugeza n'uwo munsi nta numwe aramenyekana umutekano muri zone yabuyenze no kuri yaramahoro hangorane n'imwe yari hari ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagiye
mu butumwa bugufi bwa rungu kibitangaza makuru igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvuzo z'amatohoza bose baba hafi ya haturikizo grenade kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'imiburi abantu munani ni bo bamaze kugwa mu bitero vya grenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo n'intara ya Bujumbura batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge umwe mu kwindwi muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mpaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura hamwe n'uyu yarayapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu Buyenzi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Uyu munsi ikiciro cya kabiri cy'abarundi bava mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda batahutse. Pierre Clavier niyo nkuru yagiye kureba uko bambuka umupaka Nemba Gasenyi adutegurira inkuru.
Ibyishimo nto kumva ubu byasa.
Oya niko numvise kweri hameze neza.
Jameze mpamvu gutaha kuko numvise mu Burundi ari amahoro.
Turi ku mupaka w'Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi. Abo ni impunzi z'Abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Bagezwe ahanini n'abagore n'abana, bose hamwe akaba ari imiryango 172. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu c'amavukiro, bagasaba ko bofatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke.
Twahunze umutekano muke wo kubaho nabi, mbonera kure zituburabuza umuntu witwa twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye, ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo.
Tugiye basaba yuko dufata neza umutekano, bakaturindira umutekano dusubire kongera guhunga ubwa kabiri.
Abatahutse kuri uyu wa kane ni igice kigira kabiri. Abandi bangana nk'abo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze. Bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka.
Hariho n'umuhungu wacu nyine tubana mu rugo. Ubarahara amahoro mu by'ukuri. Nibo bicara baduhamagara iminsi yose ati mutaye n'amahoro.
Ikambi ya Mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'Abarundi zirenga 60,000. Abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho.
Hari abantu bashobora kuba babona ko amahoro yabonetse kuri bo, baba baratumwe kugabaramwa n'abantu babavugana na Leta y'u Burundi cyane. Ariko mu gace yo kubwanje amahoro ntaraboneka, sindagera gutahuka. Yego, abantu bagenda nibitahukire, twe natwe dusigara amahoro, nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe biza mu Rwanda, ari nabwo bwitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Nta vyinshi ubwo bushikiranganji bwashimye gushikiriza, gusa uwujejwe kumenyesha amakuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko n'uwundi wese yifuza gutaha yobisaba maze agaherekezwa. Ubwo bushikiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka canke bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo. Leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi. Pierre Nkurikiye yavuze ko u Burundi bwifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri kundwi.
Leta y'u Burundi turanezerewe kubona dusubiye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu. Tubamenyesha yuko ubushikiranganji ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'Abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo. Twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza, nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba, yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane.
Yamara abaserukira hashtag cyo kime n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri ku ndwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi, gusa bizeza ko icyo kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi. Iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cyahuriranye no kwakira Abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubera ikiza cy'umugera wa corona. Abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda.
Twatwiteza abashika hafi 140, ariko hari abashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu, hanyuma tugaza tukaraba ko nabo twoshaka kubakira. Twatwatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiwe fatiriwe mu Burundi nizo ngingo zo gwanya corona barenga 20 ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twababwiye yuko ngabo bari ngaha isaha 2 kubaza yuko bizoheza bigakogwa mu misiri imbere
yamara harabandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kuberekiza c'umugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukeze bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemwo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka Pierre Claveny inkuru ku mupaka w'Agasenyinemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN, Major Calixte Nsabimana Sankara. Arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye ya Paul Rusesabagina yise ko yahoze ari shebuja. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Si Sankara gusa wifuje ku rubanza rwe rwahuzwa n'urwagana na Paul Rusesabagina ahubwo na Maître Yusuf Nduti yuburanira baregera indishyi muri uru rubanza niko yabyifuje. Nawe yasabye ku idosiye yahuzwa n'iyabwana Paul Rusesabagina. Yavuze ko guhuza ya madosiye yose kubaburanira indishyi aribwo babona inyungu kuko ngo mu magambo ye abaregu iyo babaye benshi ni nako indiki yaboneka byoroshye ubu busabe bwa majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara n'ubwa Maître Ndutiye bwo guhuza dosiye ye ni ya Rusesabagina buje nyuma y'igihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame hari cyo bitangajeho mu cyumweru gishize mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu Perezida Kagame yakomoje kuguhuza aba baregwa mu rubanza yavuze ko bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa se ibyo yakoresheje undi ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo uruhande rwunganira bwana Rusesabagina ruvuga kuri ubu busabe bw'impande zombi ariko ntibyadukundiye kuri telefone twavuganye na Maître David Rugaza umwe mu bamwunganira adusubiza ko yarahuze ariko ku kindi gihe yahuguka yatuvugisha twari dukeneye kumva uruhande bahagazeho kuguhuza ibirego bya Rusesabagina Sankara na Nsengimana Twabibutsa ko Paul Rusesabagina amazi iminsi igera ku 10 agejejwe mu Rwanda ku buryo butavugwaho rumwe. Yarakuriye impuzamashyirahamwe MRCD yashinze umutwe wa FLN witwara gisirikare kandi urwanya leta y'u Rwanda. Sankara na Nsengimana bavugiraga umutwe mu bihe bitandukanye. Ubusabe bw'amajoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara bwiyongereye ku busabe bw'ubushinjacyaha busaba urukiko guhuza urubanza rwa Sankara n'ubwa Kapiteni Herman Nsengimana. Ubushinjacyaha burasaba ko izo mpande zombi zihuzwa kuko ngo ibyo baregwa bifitanye isano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuburanisha amadosiye abiri atandukanye mu rukiko rumwe byashoboka ko hatanga ubutabera butanoze. Bwana Bonaventure Rube guhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza yasobanuye ko igihe izo manza zombi zaburanishwa mu buryo butandukanye ahashobora gufatwa ibyemezo bitandukanye yasobanuye ko ibyaha bitanu Kapiteni Nsengimana akurikiranyweho abihuriraho na Majoro Nsabimana yibukije ko nyuma y'ifatwa rya Sankara Kapiteni Nsengimana ariwe wamusimbuye ku buvugizi bw'umutwe w'ingabo wa FLN yisunze ingingo z'amategeko umushinjacyaha yavuze ko iyi manza nyinshi zifitanye isano ku buryo imikirize yazo ishobora kuvuguruzanya ziri mu rukiko rumwe umucamanza ashobora gufata icyemezo cyo kuzihuza zikaburanishirizwa hamwe maze asaba ko mu rwego rwo gutanga ubutabera bera munoze urubanza rwa majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara rwahurizwa hamwe rwa Kapiteni Nsengimana ahawe ijambo ngo agire icyavuga ku busabe bw'ubushinjacyaha Nsabimana yabaye nk'ujya ku ruhande maze nta mususu abwira urukiko ko nk'umuntu maze igihe kinini naburana ndetse n'urubanza rwe rugeze kure yashimishwe no kwisanga bareganwa ari batatu aho kuba babiri yagize ati twumvise amakuru k'ubushinjacyaha bwashikirijwe dosiye y'uwahoze ari data buja Rusesabagina tubaye tuburana turi batatu numva ari bw'ubutabera bwa babutanzwe aba abanje kumwenyura seka gakeya umucamanza ukuri ine kwiburanisha abwiye Sankarati dosiye yasobuja Rusesa bagina ntayo dufite mu rukiko ayo namakuru muduwa kandi tutagenderaho tutarabona dosiye ubwo nayo niza mu rukiko ruzafata icyemezo yamusabye kugira icyo avuga kuguhuza cyangwa gutandukanya urubanza rwe n'urwa Kapiteni Herman Nsengimana maze majoro Nsabimana avuga ko yumva kuzihuza ntacyo byamutwara umwunganira mu mategeko Maitre Moyize Nkunda barashiwe yabwiye urukiko ko asanga hazavuka ikibazo mu guhuza izo manza zombi aravuga ko asanga kuzihuza bishobora gutuma basa n'abatangiye kuburana bundi bushya ku rubanza rwa rugeze kure Maitre Nkunda barashi arasanga guhuza izo dosiye zombi bitazatanga ubutabera bunoze ariko akabihara urukiko rukazabifataho umwanzuro Major Sankara yafashwe mu mwaka ushize 2018 mu gihe Captain Nsengimana we yafashwe mu mera za 2019 bose bararegwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba cyane cyane ku bitero byagabwe mu bice bitandukanye by'umuntara y'amajyepfo no mu burengerazuba bigahitana ubuzima bwa bamwe ubucamanza yanzuye ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 aribwo azafata icyemezo gihuza cyangwa gitandukanye zimanza zombi akabagira ubusajwe rya America nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
radijwe rya America none huyu n'umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo kwitariki nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigizwaho na Venus Nshimiyimana
ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1960 umunya Ethiopia Abebe Bikila yatsindiye umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique yabereye Roma mu Butaliyani Abebe Bikila wiruka gatambaye inkweto yabaye umunyafurika wa mbere watwaye umudari wa zahabu mu mateka y'imikino ya Olympique yarangije isiganwa rya marato mu masaha 2:16:2 bamubajije impamvu yiruka ambaye inkweto yarashubije ati nashatse ko amahanga yose amenya ko igihugu cyanjye Ethiopia buri gihe gitsinda kubera umuhate n'ubutwari nyuma y'imyaka 4 igihe imikino ya Olympique yaberaga i Tokyo mu Butaliyani Abebe yaramaze kumenyekana ku isi yose hasigaye gusa ukwezi n'igice kugira ngo imikino itangire yarwaye appendicitis indwara yibasira agahago gato gaherereye ku mpera y'urura runini mu ruhande rw'iburyo byabaye ngombwa ko bamubaga nubwo hari abifuzaga ko habaho itsinda ry'abaganga bakwemeza niba ari ngombwa igihe yageraga i Tokyo Abebe yarataroherwa neza agenda acumbagira ariko ukuntu abayapani bamwakiranye urugwiro byatumye aba umukinnyi wa mbere watsinze amasiganwa ya marato inshuro ebyiri mu mwaka w'1969 kuzi impanuka y'imodoka ahita mugara akajya agendera mu igare nyuma y'imyaka 4 yitabye Imana afite imyaka 41 kubera ingaruka z'impanuka yari yagize umunsi yaherekejweho yahawe icyubahiro kigenerwa abayobozi bakuru b'igihugu kandi umwami w'abami Haile Selassie atangaza ko uwo munsi nta wundi murimo ukorwa amagingo ya muri Ethiopia hari imihanda amashuri ndetse na stade byamwitiriwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Nchuti mwarimu duteza amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banje bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho bahereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona aya makuru yagiranijwe na Facile Gebeu yarahagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona